Usiako Muche. Nadi. Wapokutoye. Watora neza.
Uyo ni leo sinenda kumana icegera cuhorongoye umugambwe Prodebu. Uyo mugambwe tavuga rumwe n'ubutegetsi wemeje kuriko urashimangira kwigisha gutora oya ibiriza shingiro rihinyanyuwe. Abari mu rwego nyobozi bw'umugambwe Prodebu bati no gutora oya kugira ntibayemukire abafashije Burundi gushika ku masezerano y'Arusha. Pierre Claver Nahimana ni umunyamabanga w'umugambwe Prodebu.
Oya ziragoye mu gishora guhemuka. Oya izago mukandi shora kuhemukira ndagaye muri kiyo gatuza mu demokarasi. Oya izago mukandi shora kuhemukira Mandela yitoya amasezerano ya Arusha. Oya izago mukandi shora kuhemukira Nyerere yitoya amasezerano ya Arusha. Kuri cyo rero tuzotora oya tuzotora kuhemukira.
Uwacharukiye abakenyezi bari muri uyu mugambwe babona ko ibintu bizokunyuka mu gihe bwirizwa cyo kwemeza. Ni Sherine Odessa ati abakenyezi nibo batekera bakeka n'abana iyo ibintu bibaye nabi mu gihugu.
Kuyukana imusiko n'abana ku mugongo banyabuterere rero ndabasanze mbe mutore oya.
Icegera cuhorongoye Prodebu Leon Nsengenda Kumana mu kwerekana igituma uyu mugambwe wahisemwo gutora oya yashimikiye ku kamaro amasezerano ya Arusha yazaniye igihugu cy'u Burundi.
Ayo masezerano y'Arusha yatumye hagaruka imvere mu gihugu ko abahutu, abatutsi, abatwa, abaganwa akije kubana neza atawukuri mu Burundi atanya gufatanya gukira atamwana n'ikinono. Ayo masezerano y'Arusha yumva bariko baratera akageni yatumye mu mwaka w'2025 amakungu akuri ingofero atumyeke mwashoboye kuganira intambara zigahagarara mugategura ibwirizwa shingiro none mubyine mu matora murakarorero k'ibihugu cyumva intwari za demokarasi mu Burundi batumye bagakarorero k'ibihugu bizigutorera umuti ingorane bifite biciye mu kuganira mu kudushingira baca bavuga bati amahera yose mwarimu dufitiye kubera izo mpamvu ni muyaguye mujye yakoreshe mu kwigisha abana ku buntu.
Iyo ndongozi ikagira amakenga ko ibintu bishobora gusubira inyuma mu gihe iryo bwirizwa rinyanyuwe ryo kwemezwa ariko ritaze gutorera umuti ibibazo abarundi barimo. Afatira akarorero ku ngingo y'ukugara amaradiyo abiri mpuzamakungu mu Burundi.
Mwumvise niho twari twarirukiye kugira twumvirize amakuru baraye bahugaye mwaravyumvise wa damerike barugaye bibisi barugaye isanganiro bagira bugare erefi bagira bugare n'iyi bintu barazoyishona nimeona dufite
abantu arenge mu 5 barahungira hanze igihugu aho gukora ngo bagaruke ibigirirwa shingiro bigotuma n'abandi basanga ari bahunga abari mu gasho barenge 10 bagirirwa shingiro bagombye guhindura hatanu kuko nidatoma nawe ngo tuzako dufashe ubukene turimo budosha kuba ubworo muratwa gitubworo tuvugeta ubworo ubushomeri buri murengera indwara ziri murengera inzara iri murengera kuko bagusabye kunakarengera ibi abahari nabo bazomwavuga ati abanyagihugu bazozana amahera bazozana amahera ngo naho abanyagihugu bazoyakura ndatuteni babagize mweze nuko muri mu gisagara nicyo gituma ingirago zanona neza abantu baragwere iyo nzuru misozi.
Umugambwe Sabanya Prodebu wiyamamarije muri zone Buterere ku munsi ugira 5 w'imyiyamamazo ukaba ubikoze nyuma y'uburi ku butegetsi ngisha gutora ego wabikoze kuri uyu wa 5 muri zone Ngagara mu gihe FNL irongowe na Jacques Bigirimana nawo wiyamamaza wigisha gutora ego wiyamamarije mu Ruziba zone Kanyosha komine Muha. Ibikorwa byo kwiyamamaza bizorangira ku igenekerezo rya 15 kwezi kwa 5 2018. Umugwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora seni ukaba wamenyesheje abiyandikishije ko igikorwa cyo gutora ikarata y'amatora kizotangura ku igenekerezo rya 9 ukwezi kwa 5 gushyika kwa 13 ko kwezi nyine. Ni mu gihe amatora ari kwemeza cyangwa guhakaniza inyanyuwe mu ibwiriza shingiro ry'u Burundi azaba kuwa 17 ukwezi kwa 5 2018. Muri zone ya Buterere mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura, Remozimana, Ijwi rya Amerika.